indundi kulture amakuru mu kirundi.
Ku mugoroba wo kuwa gatanu ni tariki ya 23 kwezi wa gatanu 2025 ndabaye mwiriwe nshuti bagenze banamwumviriza ibiganiro byacu n'umwanya wa makuru mu kirundi makuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga ni mu gisagara cha Bujumbura baratera ibyatsi ingendo y'ihohoterwa bakorerwa na bagenzi babo mu bigo by'iyo kaminuza ya leta. Yamara ubuyobozi bw'iyo kaminuza bavuga ko abantu benshi hataburu uruntu ariko ubwo buyobozi bukavuga ko ari ingingo bwamaze gufata. Ni mu gihe mu kigo cy'ibuhumuza muri iyo kaminuza nyene ni mu busaruko bw'igihugu abanyeshuri bahajeje mu mwaka wa 2023 cyo mwaka wa 2024 mu gitata cyo gutunganya amatongo no kugushushanya. Bamenyesha ko baheraniwe amezi abiri kuva mu kwezi kwa kabiri bahejeje ivyigwa mukaza kumva ico ubuyobozi nabwo bubishikiriza kuri ico kibazo. Ku munsi ugira 11 w'imyamamazo umugambwe Pedezi Gamibanga n'uwigenga yitwa Jire Niyongabo bamenyesha ko ikibura gy'ibitoro biriko rirabakora ko muri iki gihe c'amatora mu bushikiranganyi bw'intwaro hagati mu gihugu mukaza kumva insiguro bubiha. Murabimenyereye ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye imico kama uyu munsi tukabareza kubaganirira ibijanye n'umugwindanga karanga w'igihugu n'amakuru agarimwe bw'ivyuma na matu yabona Yesu Dieudonné niyo yanzigamije ngo ndabashikirize mu kanyana inkuru imwe mukwa
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngigo nkuru nkuko bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ni mu kigo cyo kumutanga ni mu gisagara cha Bujumbura baratera ibyatsi ingendo y'ihohoterwa bakorerwa na bagenzi babo mu bigo by'iyo kaminuza ya leta. Abanyeshuri bafise impungenge ku ivyibonekeje muri kahise bijanye n'ivyihohoterwa rya kiremwa muntu ivyibonekeje mu makaminuza ya leta bishobora kongera kwibonekeza. Ni naho basaba uburongozi bw'iyo kaminuza guhana abakora ivyo hisunzwe amategeko. Ariko mu kiganiro uburongoye kaminuza y'u Burundi haya hadyo indundi kiritire yameshe ko ari abantu benshi hataburu uruntu Odastman Irambona akaba yavuze ko hari ingingo zimaze gufatwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Kristalize Harerimana
ni kampisi vrema umutekano bifashe neza n'abantu bwageje kurambwe n'imeze umutekano warabaye muke kubera ko tuma twumva abantu bagiriwe nabi hirya no hino.
Aba ni bamwe mu banyeshuri basanzwe biga kandi ba muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko muri kino gihe umutekano wabo bangamiwe nk'uko bavyemeza.
Ni kampisi vrema umutekano bifashe neza n'abantu umutekano bifashe muri iyi minsi bivuga yose ibintu bishimishije cyane bwageje kurambwe n'imeze umutekano warabaye muke kubera ko tuma twumva abantu bagiriwe nabi hirya no hino.
Abanyeshuri bavuga ko ibintu biriko bisa n'ibifata iyindi ntumbero ko hari n'abavyugwa mu masaha y'ijoro bagakubitwa mu gihe hari n'abandi batangishwa amafaranga
kandi muhugira uveyo nubwo usaba ibigongo bakagira nyine umaze gushika tugeza gukubitwa muhugira uveyo ushobora kuvayo utarisha amahe
hari igitikiri cyayo bagira bati naya mbega bakubita n'ibandi batangisha amafaranga
umaze gushikayo
Ubu banyeshuri bafise amakenga ko ivyabaye muri kahise muri kaminuza za leta bishobora gusubira kuba
kera abarundi barafatana ubu twe turabona utugeso wanashaka si bishasha muri kaminuza ko murazi aragiye haraba ubwicanyi cyane cyane muri amizo y'u Burundi sinzi ko byari byo bishaka kugaruka mugabo giye kuraba tuguma twikanga yuko vyo ari vyo bigomba kugaruka kubera ko abantu batangiye gusubira kuza baragirana nabi hagati yabo.
Abanyeshuri bakaba bageze aho basaba ubushikiranganji mu vyo bujeru hari mwindero ko bwofata mu minwe ico kibazo.
Tekamo umushikiranganji w'indero yuko iyo dusabira ibi bintu bigahinduka.
Naho biruko mu kiganiro urongoye kaminuza y'u Burundi aherutse guha Radio Indundi Kiritire hari kwa 30 ndamukiza uwo mwaka yari yavuze ko hari abantu benshi hataburu uruntu. Odasiman Irambona ahakerekana ingingo zagiye zirafatwa muri kaminuza.
Muraza ahantu abantu baba ari benshi barenga igihumbi hashobora kubamwo uruntu harashobora kubamwo ibibazo umutekano muke ukava no kuri bo nyene ivyonye birahari. Twebwe ico twahutiye gukora no gukomeza ya makomite y'umutekano komite mixte de securite aho abanyeshuri nabo nyene baba barimo kugira ngo bacungire umutekano.
Ariko amakuru y'abanyeshuri bahohoterwa na bagenzi babo muri iyo kaminuza yabandanije avugwa. Ku munsi wa gatatu w'inondwi ubuyobozi bw'iyo kaminuza bwasohoye urwandiko aho rubeshuza ayo makuru ubwo buyobozi bukabanyabuna bwagabishije aho buvuga ko bakwiragiza ayo makuru bagamije guhungabanya umutekano muri iyo kaminuza. neza
Kristalize Harimana ndakumeshe kuko mu kigo cibuhumuza mu buseruko bw'igihugu ho bamwe banyeshuri bize mu mwaka w'ishure w'2023 mu gisata cyo gutunganya amatongo no kuyashushanya bidoge cyo kigo ca kaminuza y'Uburundi ko bahejeje ivyigwa byabo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bagiranye bagafashanya ngurane kameza abiri bamenyesha ko bituye kenshi biro bijejwe itangwa rya ugafashanyo ariko gushika ubu bakaba bataratunganirizwa mu byozi bw'ico gisata muri yo kaminuza bakaba bizeza abanyeshuri ko bagiye gukurikirana ico kibazo umuntu azu buseruko twakura mugenzi wacu Pantaleon ntakaruta imana
abanyeshuri bahoze biga mu mwaka wa kane w'igisata cyo gutunganya amatongo no kuyashushanya muri kaminuza y'Uburundi igisata kibarizwa mu kigo cy'ubuhumuza mu ntara ya Cyankuzo bamenyesha ko umwaka w'ishure wa 2023 ushyira 2024 warangiye bagiheranye wa meza abiri aya nayo akaba ari ya nzero na ruhuma y'uyu mwaka wa 2025 mu ntango bariko barabikurikiranira Bujumbura mu biro bijeje itangwa ry'agafashanyo ngurane no kwimenyereza babwiwe ko mu rutonde rw'abaronka kugafashanyo ngurane habayemo ukubasimba bisanzwe aho bakaba babwirwa ko bigiye gufata intumbero bakazokaronka vuba ubu ameza abiri ararumanye neza atagikurikiye inyinshi bari bahawe bakibaza nimba by'ukuri udufaranga twabo tutanyurujwe mwomenya ko mu mwaka w'ishure utanguye uko umwaka w'ishure utanguye abanyeshuri ba kaminuza basinya amasezerano yo guhabwa ako gafashanyo ngurane aya nayo akabashika ku kiringo cy'amezi 12 ariko ababo bakaba bahawe amezi 10 gusa ahanyene ubwoba bwabo bukaba ariho bushingiye bakibaza ko bashobora guharugwa ko bayaronse kera ibyo biruko mugihe basigura ko ibyo kudahabwa kugiha ku gafashanyo ngurane binaniza abanyeshuri kandi bamwe baba bavuye mu zindi ntara bakarungikwa iyo batagira amahirwe agwiriye kwiyungunganya nk'uko biri Bujumbura duhamagaye urongo igisata cyo gutunganya amatongo no kuyashushanya Dr Denis turi mu mahoro akaba yatumenyesheje ko icyo kibazo atanicyo yari akizi ko ariko ko agiye kubahagararira kuko bigaragara ko bahawe urupapuro rw'umutsindo bagasohoka na kaminuza bagiheraniwe agafashanyo ngurane ibi akaba yemeza ko bitari bimenyerewe ari naho afatira mu kubizeza ko kumbure bizokosorwa vuba mu Cyankuzo Pantaleon ntakaruta imana hadiyo indundi kirutegi
Pantaleon ntakaruta imana urakenuye mu gisata c'amagara y'abantu ihuriro ry'amashyirahamwe yitaho ibyinyifato ikibano n'amagara yo mu mutwe mu Burundi arasaba ibijanye n'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe byoshirwa mu migambi yihutirwa mu gihugu kuko ku bwaryo abantu bagumana ibi bibazo batabizi mu kiganiro yaremesheje kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura abagize ico bashikiriza bidogera ubukene no kuzimba kw'imiti ifashe abamaze gufatwa n'iyo ngorane naho yemeza ko iby'ubuvuze biriko biratera intambwe ni mugiye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bashikiriza ko ibikorwa bijanye n'ico gisata birangurwa hafatiwe ku buryo buhari ni nkuri ya mugenzi wacu no yisindu w'Imana
abagize ico bashikiriza muri ico kiganiro babona ko naho ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ritavugirwa hejuru muri rusange mu gihugu hari intambwe iri kwirategwa mu gutahurwa kw'abagize ico kibazo gushikaho abagwayi bahurumbira kwitura banonosoye iby'inyifato Unipacifique Nduwimana arongoye akanaseruka inumero y'amategeko gorunani
kera batwara umugwayi kwa muganga bamubosha bivuriza kwa rumenyi kubera badatahura iyo ngwara uko iri
ubwo buvuzi buvugwa ariko buracarangwamo ingorane zikomeye mu gihugu ikena no kuzimba kw'imiti bikaza imbere
hari habivuze hariho ibigo bivura izo ngwara kera bitari bihari hariho kandi n'abatanga ubufasha bariyongereye kuruta uko bari ariko urugendo ruracari rurerure kuko hariho abakishugaranye mu mazu bakenewe kuvuzwa hariho abagwayi batazi uko bagwaye n'imiti zimvye rero hari abo tumaze gufasha bivanye n'ubufasha tuba twaronse ko migambi kenshi je izari migufiya
ibi bituma Jean Marie Masumbuko arongo yishira hamwe anaprodem gishinze gukingira no guhanira uburenganzira bw'abagendana ingorane yihungabana ry'amagara yo mu mutwe nawe yigeze kugira ikibazo nk'ico asaba ko ubwo buvuzi butoba bukirishwa amafaranga mu mavuriro
mitirazimvye ku buryo twe bico dusaba nk'abagendanye rwa kandi no musi tugura imiti kwasaba leta bishoboka bayitange ku buntu kurya batanga imiti ya sida bidashobotse naho barabo ukuntu boshiramwo novuga uburyo ishobora kuguja iciro giciriritse
ingorane zicibonekeza muri ico gisata ntizihakanwa na leta kuko igisata citaho indwara nk'izo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu gishikiriza ko ibibura biba kubera uburyo igihugu kiba cageneye ico gisata muganga Leopold Niyongaba kijejwe yamara ashikiriza ko mu kigo Kamembu kibikwamo imiti n'ibyo biba zihari ariko ku rugero rubayabaye aboneraho guhamagarira ayo mashirahamwe kubarasahiriza leta gushika mu Burundi nta bitigira inyezi nabigaragaza ihungabana ry'amagara yo mu mutwe rigeze mu gihugu kiretse icegeranyo cyashizwe habona n'ikigo cya leta kijeje by'amagara y'abantu mu 2022 cerekana ko bice biharugwa kuri 70% by'ababajijwe byemeje ko byakozwe ko niyo ngorane mu gihe mu gihugu abaganga banonosoye kuvura izo ndwara batararenga bane hamwe n'ibigo bitatu gusa bakurikiranirwamo
ariko abagendana ubumuga bwo kutumva cyangwa kutumva neza bo barahura n'ingorane zitandukanye nk'ikumigwa mu kibano ukubura ubuzi mbere n'iterambere ryabo ritoroshe biturutse ko kutayaga n'abandi Floride ndahabonye umukama arungwe yoshira hamwe ry'abatakaje kumva mu Burundi asaba ko leta yobafasha mu kubavuza nk'abandi basanzwe bagendana ubundi bumuga ni mu gihe asigura ko benshi usanga abantu nikora n'utwuma dushobora kutuma utumva neza ashobora kumva usanga tugugwa amafaranga menshi tumukurikire
abagendana ubwo bumuga bwo kutumva ingorane bagira mu kibano ni nyinshi ntawo zidondora mu kibano urabona iyo bazi yuko tumva ucuja ku ruhande n'uburimwo mu biyago n'uburimwo mu bintu byose banga n'uvuga yuko abagendana ubwo bumuga baca baje kwabo byo bita mifarasi y'isoremo kandi rero kubera abo bantu bibana ataco bashoboye mucamwumva ko iyo umuntu adashobora kuyaga n'abandi ahitamwo kuyinga cyangwa ari umutima canke naho hari n'ababa bamaze kumera nabi ugacumengo uko kuntu ameze ni kuryoshe yuko yoje habona utavugana n'abantu ntawe uguha akazi murumva rero mu gihe umuntu abatumva ntiyiteze imbere kandi adashobora kumva ibyo abandi bamubwira cyangwa inyigisho ntashobora kwiteza imbere ntashobora guteza imbere urugo rwiwe murumva rero ko ukumva ukuyaga iterambere nivyo bigize ukubaho k'umuntu ahandi hoho ntabari umuntu leta n'abayifasha bo kwigora bagakambakamba bagategekanya mu bikorwa byabo ibikorwa bijanye n'abatacumva neza bagategekanya mu mahera bakoresha ivyo bitarerinye bijete bagategekanya mahera nkuko bahora bategekanya kuzindi ngwara bagafasha abatacumva neza kwivuza na cyane cyane abakoresha mitiweli bakazikoresha ukuri kwani nko mu bindi bihugu icyo nico nyamukuru duharane
Radio Indundi Culture
Hajye ndundi kwitira makuru ya carabananya ku isaha 12 n'iminota 34 mu gisata ca politique ku munsi ugira 11 w'imyi amamazo y'amatora y'abashinga amateka n'abaje inama ya makomine umugambwe pedeziga mibangura shimako imyi amamazo iri kigenda neza uburenganzira bwawo bwo gushikira abanywanyi bwubahirijwe Abuduru Kasima rongo yo mugambwe mu kiganiro ha radio indundi kwitire kuri uyu wa gatanu yamenyesheje ari koko hari kibazo c'ubukene bw'igitoro kibabuza gushikira abanywanyi babo bose tumukurikire akabe yishyura kandi ni ku bibazo bya mugenzi wacu Jota Iratuzi
twebwe umugambwe ipedezwa mibanga turiko turiyamamaza mu ntara zose kuko twitoje abashinga amateka mu ntara zose z'igihugu turiko tugerageza gushikiriza imigambi twebwe kugeza uno munsi nta ngorane dufise ku rubuga kiretse ingorane zo kwiyunguruza kubera ko hariho ikibazo cyo kuronka igitoro cyo gutuma twiyunguruza ariko kubindi kubijanye n'abajejwe intwara aho twokorera kubijanye n'indi migambwe duhura nta kibazo twe dufitaniye nabo inyamamazo iriko igenda neza
umukuru w'igihugu yari yaravuze yuko imigambwe yose izoja ku rubuga izoronswa igitoro ntacu muri ko muraronka
ntacu turiko turaronka mbere no kwetse kuno munsi mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu buri munsi mu gatondo ya matubaza uko imyamamazo iri kuyagenda asaba yuko aho bafite ibibazo bacaye mushikiriza ibyo babirengeye abajejwe intwaro hasi yatubwiye yuko hari habaye akagorane k'igitoro ariko ko muri no weekend kizoshika tukizera yuko rero umuntu kiza kumbure tuzoshobora kukironka ariko mu vyukuri kugeza uno munsi ntacu twariko turaronka
Jire niyo ngabo ari mu biyamamaza ku giti cyabo mu kibanza cy'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura yagutsewe asanga kugira ngo ingorane y'ubukene bw'igitoro igihugu kimaze migihe ihere leta ibwirizwa gukomeza ingendo yo kugira cizere mu makungu kugira ngo ishobore no kuronka ivyo bitoro ku ideni uwo ashikiriza ku bukene bw'ibitoro butorohereza biyamamaza hambavu y'abandi bari bahanzwe n'ivyo ariko gusaba ko abafasha ingingo mu gihugu bohindura ingendo kugira ngo haboneke amafaranga mva makungu
ndamaze kuronka igitoro kabiri muri iminsi ya kampanye gitega byarakunze ariko nduga muri Kanyosha ndatona sanga butungana bahari ni benshi abari muri campaign abatari muri campaign nagiye kuduga sigaje sahimwe uko nashitse yo saa 11 campaign ya 12 ngenda mu cibitoki nahandi hose nzunguruka barampaye imidugu 6 yamwe gitoro kandi no bashimira uko baragerageje kuko ni mu miss wana yuko bitameze neza ku mirongo ya station kuvuga igitoro ni itunganywa cyuko amafaranga mva makunga akoreshwa ifaranga mva makunga rigiye bitagiye kurangura igitoro imiti ibikoresho byo kwa muganga bikenewe ibikoresho byo mu burinyi bikenewe ayo mafaranga tuba twibwe nk'igihugu
nk'umuntu we uba nk'umushinga amateka ibibazo by'igitoro bibaza ko byofata umwanya ungana gute kugira ngo bitore inzira
mu kanya gato cyane kuko abadandaza igitoro ntibagusaba cash bagomba kumenya kuzoriha uri umuntu wizewe rero kino gihugu kigomba kugira icyizere hakuna kuko ari icyizere ntitwobura umuntu avuga ati okay turabaye igitoro cy'imyaka 10 n'umwamara ku mbugo butare bwanyu muvuga nibiharuvye bigaragara muzoturiha nk'ivyo wubuze kuri ivyo bintu nk'ivyo kuko igitoro n'umutima w'igihugu je mu byo mbona n'amaso yanje mato abiri ndabona ko urundi ku munsi buhomba hagati y'imyari 50 n'ijana
ufatiye ku
mfatiye ko miduga ama bus ama taxi na cyane cyane zijya kamyo zikotwa hagati y'amamiliyoni 28 ku munsi ziba zifise imizigo yavuye Tanzania ugasanga zigeze Bujumbura zirabuze n'ivyo gusubira hari inyuma bene amakamyo baba ari kubahimba bashoferi bicaye n'ubuhombe butavugwa
ariko rero ku munsi wa mbere w'inondwi y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yari yavuze ko atakibazo cike na gitoro rihari kubiyamamaza Martino Niteretse yavuze ko mu ntara ico kibazo kiri mu minwe y'ababuramatari n'abatwara igipolisi mu ntara bano akaba yasabye mbere gutunganiriza ababitura kurikira umushikiranganje Martino Niteretse
cyanabonye gitoro ubwo na ya minsi mwenga banavyoroheje cyane ubunya gitoro mbona mwenga ubikenewe sana wakiki cyo wambiye ko yagize ikibazo cy'igitoro nwambiye ngo yabuze ngo station cyangwa kibika yagiye muri sopebu aramwemerera iriti 5000 ama wacabura station kibika urumva gitoro gutakibika mu nzu nange titweka tugisuka tuzuza mikabyo pakiri ugende ni aza ko atakibaza abiyamamaza afise icyo gitoro abakora politike afise ubwenge bwinshi hajya barakazi ni niba ko ari abavuga ati tubanza kugira porta ducengete ama tuzogire akanyuma mugabo nibaza ko atamuntu umwe aragira ikibazo ko jewe narabagije babura matari kuko ibyo se bitoro urabona ko yagiyemo ibintu byinshi by'ubunyonyezi bwo konona itwara responsibility ba guverineri n'abakomiseri bo mu ntara ko bukurikira neza itangwa ry'igitoro je bambiye tibeka twe bitoro kweri nta kibazo bafise ikibazo hari hari ko barakizana ko yo bari ngorane nta muntu numwe agenda kuri station ku igitoro ngo bakimwime ngo kubiyava mu mugambo ucanga uyu nije gituma twe twavuze ati babura matari mu babavyeyi byukuri mu babavyeyi aha umuntu wese ubize ngorane uwo ari we utikiriswa akwiture kandi umuhimisho nibyo byo kubaka igihugu kampanye iheze ubuzima nzo cha Rwanda none umuntu wamuhemukiye muri iyo kampanye akwita igihe mu gusa urumva cyo nice yiwishize ko atari cyo bizakumarira
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Nabyumvise n'inkuru y'imico ka mu Rwanda kwa Radio Indundi Kwitero bategurira imisi yose ya gatanu uyu munsi tukabaganira ibijanye n'umugwindanga karanga w'igihugu aha bari muri wo berekana ko mu myaka yahera wandikishije izina mu makungu ariko bagasigura ko hari byahindutse na narya benshi mu bawutanguje bamaze gukurukuruka inkuru y'imico kama bategurira na mugenzi wacu Alice Ndayizeye
Huko vyerekanwa n'abanyakaranga bagize umugwi w'igihugu muri kahise umugwindanga karanga w'igihugu wari ufise akamaro kadasanzwe ku gihugu kuko bishikirizwa n'umumenyereza w'uwo mugwi Vincent Nkuranyifura
kera wari umugwi wubashwe kose kandi wari umugwi wazaniye amateka cyane igihugu cyacu cyiza cyo wifashe neza cyane ugereranije n'imyaka yahera ubu umugwi w'igihugu urahari kandi uri ku kivi turimo turakora
Marie Gorette Nshimirimana ari muri uwo mugwi ariko yerekana ko muri kino gihe umugwi wari kusa n'uri kurasubira inyuma
mugabo uyu munsi abatanguye umugwi baramaze gukukuruka uko bakukurutse rero ntibasubiritwa gaca usanga umugwi ugenda usubira inyuma rero ubu bariko bararondera ukungene bo usubira kunagura ugasubiruka umugwi ndangakaranga w'igihugu ukomeye nkera karanga n'akigihugu abene igihugu baragakunda nimaze ko bazabikorera ko kugira ngo ntigatituke rwose
abo banyakaranga ariko bakavuga ko ari abari ko barigishwa kugira uwo mugwi wongere gukomera nka kera
kuri twebwe abahasanzwe twebwe tuge tushika hafi 11 mugabo kuba jeune twarimo duraforoma bazabaribo nyine basanzwe bagize ubagize uwo mugwi bashika hafi 670 umugwi urimo abantu bashika ku 60 buri umugukomeye
aha bahagizwe n'umugwi w'abantu benshi niho uba ari umugwi ndankakaranga uw'igihugu uyaguye mu bisanzwe
naho biruko bavuga ko ico gitigiri ari gito ugeranije n'imigwi ndankakaranga y'ibindi bihugu
mugabo naho nyene ndiko ndaraba ama equipe nationale ya yo mu bindi bihugu usanga bashika hafi 200 300 mugabo bokongerezwa bakaba benshi cyane gusohoka kuko mu bw'igihugu bari umugwi munini munini gose ku buryo cyenda amaze kuca mu mahiganwa atandukanye ku niveau international cyangwa ibindi bihugu bagenga aravuga abantu bashika hafi 100 200 kandi bariko barakora kuri sene bavuga uti yego ko no mu munini cyane yeye no kubgacha uvure matwe twifuza ko tuba benshi gusumba
mugihe rero mu gwinda bakaranga uburimo abantu benshi bituma bakarusho mu bijanye no kuryosha ibirori
usanzwe twebwe dusanzwe dutamba intambo kama kandi dusanzwe dufite ibintu byinshi gose dutamba byinshi rero iyo tubaye benshi turagerageza kubigabura uyu mugu gatamba intambo ku buryo niyo tuko turakora nk'igiteramo ntiyagumi haboneka babandi nyene baguma bisubiriza akaguma haboneka ayandi masura mu buryo nuko arabintu nuko arabigiteramo Avugatiko abantu bari tunganije neza cyane. Bago mubona babandi nyene.
Kuvyerekeye ibikoresho uwo mugukenera basigura ko biri ku rugero rukwiye. Ikindi babona ko cofasha nuko uwo mugwe waje urahabwa amahigwe yo kwitabira amahiganwa mpuza makungu nkuko byari muri kahise.
Arise ndayize tugukengurukire kuri inkuru y'imico kamari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkengurukire kandi Mathieu habona Yesu yamfaje mwabwi ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kwandanya mugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane